Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu ijwi rya Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya radio ijwi riyobora. Abadukurikira kuri interineti mujye kuri www.radioyacu.vowa.com mukurikire aya makuru. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Na makuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona. Ku mupaka wa Gasenyine mba mu Bugesera, abahagarariye Leta y'u Burundi n'u Rwanda uyu munsi kuwa kane bahererekanyije abaturage babo bari bagotewe muri ibi bihugu kubera inzitizi zatewe n'icyorezo cya virusi ya korona.
Ndanezerewe kubera nsubiye kureba abana banjye kuko abana agiye kurwaza barakize mugabo nakungu kugenda kureba abana.
Njye haciye igihe kinini naje mu kw'icyenda itariki enye ariko nifite ijyana ariko ndakora nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira byarangiye nyine. Yaranyiganye ko nashobora gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose.
Abo ni bamwe mu Barundi batahutse uyu munsi kwa kane nyuma yaho imbibi zifungiwe kubera icyorezo cya virusi ya korona. ONU irarega abategetsi ba Sudani y'Epfo kunyereza umutungo wa leta utubutse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze kwemeza niba azahererekanya ubutegetsi mu mahoro aramutse atsinzwe mu matora yo mu kwezi kwa 11. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urwego rw'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu rutangaza ko igihugu cya Sudani y'Epfo cyasahuye miliyoni 36 z'amadolari kuva mu mwaka wa 2016. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ugo rwego ruvuga ko aya mafaranga yasahuwe n'abategetsi ba leta n'abanyapolitiki bakomeye mu kigega cya leta no mu kigo gitoza amatagisi. Ni mu gihe ruswa yakwiragiye mu nzego za leta ibandanya kugira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'ico gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko aya ari amafaranga bashoboye kubona ko ibyo biterekana yamaze gusahurwa mu by'ukuri. Amenyesha ko amwe muri aya mafaranga yakoreshejwe mu kugura amazu n'ayandi matungo mu mahanga. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu n'andi mashirahamwe bimaze igihe bigabisha ko abategetsi ba Sudani yo mu bumanuko bariko basahura imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'igihugu. Ubutunzi bucumbagira bw'ico gihugu buzera cyane ku mwimbu w'ibitoro. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko raporo ikigo kijejwe gutoza amatagisi mu gihugu giherutse gushikiriza inama nshingamateka yerekana ko amafaranga agera ku miliyoni 300 y'amadolari yazimanganye mu mezi atatu arangiye yonyine. Avuga ko amafaranga ariko asahugwa mu gihe abanyagihugu bafise ububabare ntangere.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze kwatura ngo avuge niba azahererekanya ubutegetsi mu mahoro aramutse atsinzwe mu matora yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Ibindi kuri iyi nkuru urabigezwaho na mugenzi wacu Diane Nahazwe.
Yishura ku bibazo by'amenyeshamakuru harimo uwamubajije ico kibazo mu ijoro ryejo kwa gatatu mu ngoro yiwe White House. Perezida Donald Trump yagize ati ndugure twa mugina tuzobanza kuraba uko bigenda sinshimishwa n'ingene amatora ariko arategurwa bisa nk'akajagari ndugaye twa mugina. Perezida Trump akatari gake yumvikanye avuga ko amatora y'uno mwaka ashobora kutazobamo umuco bivuye kwa Nyamerika bazotora barinze kurungikirwa amakarata yo gutoreramwo mu mihana yabo bicishije muri za posita mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virusi ya corona. Muri ico kiganiro n'amenyeshamakuru Trump yashimangiye agira ati bikazogenda uko nta bisikanya rizohaba ubutegetsi buhari buzobandanya. Joe Biden ahanganye na Trump nawe yishura ku bibazo by'amenyeshamakuru muri leta ya Delaware bakamubaza ibyo agona ku majambo ya Trump. Yabagarukanye ku ikibazo ati turi mu kihe gihugu avuga ibintu bitagira ifatiro sinzi ico novuga. Umusenateri wo muri Republicane Mitt Romney nawe abicije ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse avuga ko umushinge nyamukuru wa demokarasi ari uguhererekanya ubutegetsi mu mahoro bitabaye uko agasanga igihugu kiba kiri ko kiba nka Belarusi. Kubwiwe nk'uko yabandanije abisigura muri ubwo butumwa yacije kuri Twitter ukuvuga ko perezida yorenga kwibwirizwa nshingiro bisiga ubwenge kandi nta n'uwo vyemera. Hagataho ejo kuwa gatatu mu gatondo perezida Trump yavuze ko amatora yo mu kwezi kwa 11 ashobora kuzodadanurwa na sentare nkuru y'igihugu. Gutyo ashimangira ko ari ngombwa ko abagize iyo sentare bosubira gukwira icenda. Bikaba bitegekanije ko Perezida Trump atanga izina ry'uzosubirira nyakwigendera Madame Ruth Bader Ginsburg yari muri icenda abagize iyo sentare, akaba aherutse kwitaba Imana bitarenze ku munsi wa gatandatu w'inondwi.
Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ikikiye umugambi wa Leta ya Sudani wo kuvugurura ubukungu bw'igihugu. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Niyongabo.
Ingingo y'abategetsi b'icyo gihugu ishobora gutuma cyoroherezwa amadeni kigasubira kubaka ubutunzi bwasinzikaye mu gihe kiriko gitera kija mu ntwaro ya demokrasi. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2021, abakozi b'ikigega FMI bazokwirikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo migambi izobigenewe kuzamura ubutunzi bw'igihugu no gukomeza ubuyobozi bwiza. Sudani imaze imyaka itari mike yarafatiwe ibihano na Amerika kandi irangwa n'isahurwa hamwe n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'igihugu ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro bikomeye cyane. Hari ikibazo gikomeye cy'ibifungurwa nkenerwa, ibitoro n'imiti mu gihugu. Sudani ifitiye amakungu amadeni y'agaciro kagera ku miliyari 60 y'amadolari. Kugabanirizwa amadeni no gushobora kuronga ingurane zitanzwe n'amakungu bibonwa ko aribwo buryo buzotuma Sudani yogorora mu byerekeye ubutunzi. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ikigega FMI cyatangaje ko cyashitse ku masezerano ya mbere n'abategetsi ba Sudani ku bijyanye no gutunganya neza ubutunzi bw'icyo gihugu.
Korea Ruguru yishe umutegetsi wo muri Minisiteri y'Uburobyi muri Korea y'Epfo. Nanone Diane Nahazwe.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Korea y'Epfo bwatangaje no makuru buvuga ko uwo mugabo w'imyaka 47 imbere yo kwicwa arashwe n'abasirikare ba Korea ya Ruguru babanje kumuhata ibibazo, mu nyuma baheza baturiza peteroli ikiziga ciwe. Mu kiganiro n'amenyesha makuru y'i Seoul ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo, General Ahn Jung-ho wo mu biro bikuru vya gisirikare yateye ivyatsi yicwa y'uwo mutegetsi, agita igikorwa c'ubunyamaswa, yongera asaba Korea ya Ruguru kwisigura igahana babikoze. Ntaco Korea ya Ruguru kugera ino saha iravuga kuri ivyo vyagirije. Nk'uko Bill Gallo umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Seoul avyumvikanisha mu nkuru yiwe, icwa ry'uwo mugabo rishobora kuba iyindi mbarutso y'icuka kibi hagati ya Korea zompi. Uretse ko mu bihe bisanzwe ukujabuka imipaka ya Korea zose rimwe na rimwe bisa nk'ukwiheba, muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza ca virusi ya corona, igisirikare ca Amerika muri Korea ya Ruguru kivuga ko ico gihugu cashizeho amategeko yo kurasa uwariwe wese yihenze akagerageza kwinjira ku butaka bwacu mu ntumbero yo kwirinda ubwandu bw'uwo mugera.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubitse ko turi no kuri Facebook na YouTube. Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Turi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kuri uyu wa kane, impunzi z'Abarundi zirenga 500 zatahutse zivuye mu nkambi y'amahama mu Rwanda. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi zaciyeho, habereye n'igikorwa cyo guhererekanya Abarundi bari baraheze mu Rwanda hamwe n'Abanyarwanda bari baraheze mu Burundi kubera icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru uri aho Gasenyi Nemba araduhaye amakuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita Repatrie Spontanee, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo Barundi batashe, akamwemeni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba warabonetse hacu ntaha. Wabura kitakaza wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaracatanye masambu nabo banzanye kandi atanikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibiba aristaba kubera n'ubura uruhande rumvuga turatuye
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbuye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Uburundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu.
nuko numvise ngo amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri komune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu abandi baba baragetse ku iterambere nawe utera iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushyashya njyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni igice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500 ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji burere gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukira HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukira Burundi aba bose nta kinene bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gatatu mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeze abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kudagushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe ya sere uhera ngaha ku rubibe bindi udobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe ya sere igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazaba bagiye kandi naho bazaba bagiye badusanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore nk'abamara y'umwanya bararayo rimwe bagashabavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazashaka bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bitume n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
tanetereyo baransubiye kureba abana banje kuko banagiye kuvaza barakize mugabona ku ngoko kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu banarengwaje subire mu bana nabasize bonyene ehe naye ndabakumbuye meza tandatu nimeshe ehe subire ndabutwa mu rugo
numva nene serenye ndanezerewe cyane nyene njye hacigiye kinini aje mu kwicyenda itari kenge ariko nifite ijyana yo kudakorayo nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira ryarangiye nyine yaranyiganye ko nasaba gutaha nk'uko gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 ababobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa ruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywa na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre Claveny Nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba kubwijwe rya Amerika
uyu munsi kandi intumwa z'itorero ry'abadivatiste b'umunsi wa karindwi bahagurutse ku cyicaro cy'akarere i Nairobi muri Kenya bagiye mu Burundi kubonana n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kugira ngo barebere hamwe uko itorero ryashyiraho inzego z'agateganyo itorero ry'abadivatiste b'umunsi wa karindwi ry'u Burundi rimaze igihe kirekire mu makimbirane ndetse n'imidugararo mu duce tumwe tw'igihugu Eroje Birika neza uri Nairobi muri Kenya abahinkurirambuye
byashyizwe muri igisa divanditi imyaka ibiri heze iragahera iragacingwa
abarwumva mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku cicaro gikuru c'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi umushikiranganji Jevendi rakora gucamuzajejwe harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata kibanza zaryo bwanandi rakora gucayagabishije abasubira gutera akajagari
mu kwa gatanu hari amatora yo muri conference generale mu kwa gatandatu hari amatora yo mu madivizio mu kwindwi amaliyaga abashikiriwe batanze uburongozi butwara iniyo y'u Burundi gushika gushika umatora na mu president batanze tutangira kubaza mu president ni imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane urushengero rwarataya kanopera urushengero rusigaye rutwarigwa kuri rezo soso umuntu aricara mu giteranyi uwundi akicara imakamba uri ni meyicara imabayi akakubita audio akarungika ndagira ndabasabe zo audio zihagarare nimbe nkuri turiko dukora igikorwa cy'Imana.
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora urwego rwifata kibanza yijeje ko atazoba intambamyi
ku isi yose mu mashengero yose nta muntu barigera bakura mu kibanza kiwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamo aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategereza gusubirizwa kweze tuzosubirizwa nuko bitegereza ashitwegwa dutunganya amatora amatora zotunganywa n'ugwego rukuru rwa division rukorere Nairobi sitwegwa dutunganya amatora twegwa bazodushikiza umurongozi duce dukinjura wabonye je muntu yavuye muri division ariko arasigura ibyerekenye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri police abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mu ishengero ry'abadivantiste ndabakire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya police niko ivuga ni barongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyasa ubutegetsi kurekura abafunzwe bagirizwe imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi w'indwi
turasaba ubushiranganzi turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bofungurwa kuko bafunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapastoro
kuri ibi umushinganyiriro yakobo cyasa n'uwishura nka Yesu agira ati ibya Kayisari mu ya Kayisari iby'Imana mu y'Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupastoro avuze ngo byabaye none abafunzwe bajye gufungura n'iri akore ko bafungwa iko sarakoze bariye ibyo nibo bakati imyaka 20 bwo n'ucuguzo cyo genda bwo iko sabakoze ihanwa na cote penale y'Uburundi uno munsi turi kura muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana mureke kubivanga na politiki uwakoze igihano ihanwa n'igitabo nkana byaha ahanwa n'igitabo nkana byaha bataraje muri pastor ibyo nawe uri kurasunika ukabona bagushikire se mbere cyangwa kuvuze ni ibiki uzotangiye kwa yamaboko kandi no bamenyesha bene data b'abanyarwanda gushikira nkanji kumutekano ufatanyije kandi n'uno bagatumbi ubu ntaho duca niba ari uramatara ntawe abanza gusaba ko bise mwanza kugira ngo bagire
waserukisha ngero rya Advantiste w'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere umutanzania Musa Mitekalo yashimiye leta y'u Burundi kuri iyi ntambwe
unashanga matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
biratangaje kubona ibibazo twite bwacu
tunamurundikia mzigo yeye
duca twimwene
ilitakiwa sisi wenyewe tuyamalize
jaribisa kote tukafutira
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
aiko kuenda yuko tupiga uye mkubwa wa leta ni ngonga kwa
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa ajili kama tukeuke mkuu ni huko
naamini muafaka tuliofikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
ndio ndio uko inawe tugeze ko arukurea kushira hamwe hagati mkuu wenyewe mshirikiano
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingora ni mwishengero wa Advantiste umunsi w'indwi zatanguye mu mwaka wa 2018 hawa ni simicibiri dahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi kwa 15 kwezi kwa 5 mwaka uheze Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ari ku cicaro mu gisagara cha Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko aheza amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo iryo kete ryahungiwe perezida w'ico gihenya igendera Pierre Nkurunziza imijyano yakomeje n'uburuhande rushike Joseph Ndikubwayo yahaye indongozi y'abadivantiste yo ku munsi w'indwi bivugwa ko yahise amambika n'umushikanganji w'intwari hagati yawe na Pascal Barandagiye wabwiye amenyeshamakuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro utishimiye ingingo yafashwe rusigura ko mugwi mushasha ugizwe n'abantu bafite ibyiyumviro bimwe gusa abadivantiste bo ku munsi w'indwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu cy'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikanganji w'intwari hagati zerekana ko iryo shengero rifite abayoboke barurwa ku bihumbi 5 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abana b'abarundi bimpunze mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Umunyamakuru wacu muri icyo gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi mu nkambi ya Nduta.
Niga mu mwaka wa gatanu ngahinduta hariho abana b'abakobwa twahora twigana bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari inyuma y'ibicici gukora akazi abandi nabo b'abakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibicici gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari dutiga
akaye bafise ibikoresho byinshi urata muzu n'abajya biga mu mashuri makuru badafise ibyo batwariramo amakaye bafise ibikaye byinshi baharakenewe ishakoshi n'amakaye n'amakaramu hariho nyine n'abahebye kubera badahuza n'abarimu nyene mengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akaguma mukubita nyene akavamo yihebera
dusaba turasaba yuko hokwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi baguma baheba bagenda ku bagabo batwara inda zishushe kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyire bw'abantu karusha tuguma duhura n'ibibazo
ibitigiri by'abatwaye inda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane icyo dusaba UN twoyisaba ko iyo tugwiriza ibyigwa kandi turagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeyi
hanyuma ko turasaba n'imfashanyo nyene kugira natwe tuze turaronka ibindi nyene bitandukanye hani forome ibirato amakaye amashakoshe munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi
barahuye n'ingorane kukubera benshi bakiye barongo kwa abandi barahebe ishuri izongorane bahuye nazo cyo ni benshi gose ngira ni bice bitanu kwijana
nta bikoresho bafise na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishuri ntabyo babaha twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
byo ntabyo bafise kukubera ngaha mu mpungiro bo bironka gute kana ta umuntu aronka gahera ibikoresho byo bashobora kubivura kandi babona haraheze igihe badahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo
abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi ndera mahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufite imisoro itandukanye hari igihe ashobora kuzakubendera ugasanga ukavuga ati ko niga reka cye nirongorego benshi rero bararongowe benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacanga bashobora baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye hari igihe ushobora kubura umubakire ugasanga urabuze agasabune cyangwa urabuze utuvuta rero umaze kuronka umubakire avuga ati reka ndagutware tuze kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda nka bamwe nk'amakaye yaraba hera nyiramakaramu abo gico saba nuko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha ugani baje baje guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira
kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri nk'abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi
radiyo ijwi rya Amerika noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigezwaho na Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 24 Nzeri umwaka w'1976 leta ya Rhodesia ariyo Zimbabwe yubu yayoborwaga n'abazungu yemeye ko mu gihe cy'imyaka ibiri izaha ubutegetsi abirabura bari rubanda nyamwinshi uwari minisitiri w'intebe Ian Smith yabitangaje nyuma y'iminsi itanu yakiriye intumwa mpuzamahanga zari ziyobowe na leta Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyanzuro yagejejweho n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Henry Kissinger yari yateguwe n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ian Smith yabwiye abaturage ba Rhodesia ko iyo myanzuro atarayishimiye ko yayemeye kubera igitsure bamushyizeho. Dore bimwe muri ibyo byemezo: ishyirwaho rya Leta y'inzibacyuho n'ihagarikwa ry'intambara ya kinyeshyamba yari yatangijwe n'imitwe inyuranye igizwe n'abirabura. Ibyo bimaze gukorwa hagombaga gukurwaho ibihano amahanga yari yarafatiye Rhodesia, yari yatangaje ubwigenge bwayo mu mwaka w'1965 bikayiviramo kwirukanwa mu muryango wa Commonwealth. Ian Smith yarangije ijambo rye ahamagarira abaturage be gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Nyuma y'amasezerano yashyiriweho umukono Lancaster House mu Bwongereza mu mwaka w'1979, hashyizweho ubutegetsi bw'inzibacyuho bwemewe n'amahanga mu mwaka w'1980. Ku itariki ya 18 Mata uwo mwaka, Ubwongereza bwakoze umuhango wo guha Zimbabwe ubwigenge.
Inshuti mwarimo duteze amatwi, naha ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira kandi na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gebeho, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusa. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona.
Yeah. Yabai, isubizo chachu.